Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM kuri 104.3 Ijwi rya Amerika ikaze ku makuru yo kuri Nosa. Umuryango w'u Rwanda umuryango ugwanya ruswa na karengane mu Rwanda usaba leta y'u Rwanda ko igitigiri cy'abantu bafungiye mu busho kigabanuka.
Byabaye nk'umuco umushinja cyangwa gusapfa kugera imbere y'umucamanza ati n'iminsi 3 iyo gukora iperereza hakwiye kugira ikindi giteganywa. Gufunga si cyo gihano cyonyine, si nacyo kigomba kuba igisubizo.
Uyu ni Maître Immaculée Ingabire ayobora umuryango ugwanya ruswa na karengane Transparency International Rwanda. Muri Ukraine ibiro bya Perezida Volodymyr Zelensky bitangaza ko ingano ikomeye cyane iriko irabera ingano ikomeye cyane kirabera mu karere k'igisagara cha Kherson mu bumanuko bw'igihugu kimaze igihe mu bumanuko mu maboko y'ingabo z'u Burusiya. Abakeka ko ari abagwanyi b'umugwi Allied Democratic Force ADF mu mfunyafunyo bishe abasivile batari munsi ya 40 mu bitero bakoze mu mihana itari mike ya Republika ya Demokrasi ya Kongo. Ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi n'ayandi turabashikiriza mu kanya. Ikaze mwese. Abikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi Allied Democratic Force ADF mu mfunyapfunyo bishe abasivile batari munsi ya 40 mu bitero bakoze mu mihana itari mike mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Fidel Nyongabo aratubwira ibindi.
Christophe Munyanderu ayoboye ishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu muri ako karere yatangaje ko abagwanyi b'umugwi ADF baganaguye abagabo abapasoni n'abana barenga 40 mu mihana y'ahantu 5 kuva ku munsi wa 4 w'indwi irangiye. Avuga ko ivyo vyabaye abategetsi baho babibona kandi atana kimwe bakoze mu gutesha ubwo bwicanyi. Abo bagwanyi b'umugwi ADF bakoze ibitero bwa mbere mu banyagihugu baturuka mu mihana iri mu ntara ya Kivu yo mu buraruko bari binjiye mu ntara bihana urubibe ya Ituri kurondera ubutaka bwo kurima hafi y'uruzi Ituri ku itariki 25 y'ukwezi k'umunani. Igisirikare cya Congo nticishyuye buno nyene igihe itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryagisaba kugira icyo kivuze kuri ivyo bitero vy'umugwi ADF. Ibitero vyiyongereye vyaratumye leta ishyira amategeko yo mu bihe bidasanzwe mu karere ka Ituri no mu ntara ya Kivu yo mu buraruko mu kwezi kwa 4 mu mwaka wa 2021. Yamara umutekano warabandanije guhungabana kurushiriza ku ntwaro y'igisirikare muri utwo turere.
Muri Ukraine ibiro vya Perezida Volodymyr Zelensky bitangaza ko ingwano ikomeye cyane iko ibera mu karere k'igisagara cha Kherson mu bumanuko bw'igihugu imaze igihe mu maboko y'ingabo z'u Burusiya. Thomas Kamirindi nivyo aducira ku mayange.
Ingabo z'u Burusiya zafashe umujyi wa Kherson mu ijoro ryo ku itariki ya 2 rishira iya 3 mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka. Niwo mugi ukomeye zafashe bwa mbere zikimara kugaba igitero muri Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 2 gushize. Kherson yari ituwe n'abantu 280,000 mbere y'intambara. Ejo kuwa mbere Ukraine yatangije ibitero bikaze byo kwigarurira Kherson. Mu ijambo yari agejeje ku baturage be mu ijoro ryakeye, Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko Ukraine izashushubikanya ingabo z'u Burusiya izisohore ku mupaka. Ati niba bashaka kubaho nibiruke hakiri kare. Ku rundi ruhande, Minisiteri y'ingabo y'u Burusiya yemeza ko zaburijemo ibitero bya Ukraine kandi ko Ukraine yahatakarije abasirikare batabarika. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ivuga ko izamenya neza iby'imirwano y'i Kherson byibura mu masaha 24 kugera kuri 36 ari imbere.
Kandi naho ubwato butwaye ingano ziturutse muri Ukraine bwashitse muri Djibouti zigenewe gutabara abantu bageramiwe n'inzara cyane cyane mu gihugu cya Ethiopia. Idonido y'inkuru Thomas Kamirindi.
Ubwato bwitwa Brave Commander nubwo muri Libani bwakodeshejwe na PAM ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa bwikoreye ingano toni 2023 ziturutse muri Ukraine bwahagurutse mu cyambu cya Pivdeni muri Ukraine ku itariki ya 16 y'uku kwezi nyuma y'amasezerano yo mu kwezi kwa 7 hagati ya Ukraine n'Uburusiya babifashijwemo na Turikiya n'umuryango w'abibumbye amasezerano yo kwemerera ibinyampeke byari byaraboshywe n'intambara gusohoka muri Ukraine. Ku rubuga rwayo rwa Twitter, PAM yatangaje ngo nyuma y'iminsi 14 mu nyanja, Brave Commander yageze mu cyambu cya Djibouti. Tugiye gupakurura ingano yikoreye tuzohereze gutabara byihutirwa abantu barenga miliyoni 20 bugarijwe n'inzara muri Ethiopia. Brave Commander nibwo bwato bwa mbere na mbere bugejeje muri Afrika ingano zo muri Ukraine kuva intambara itangiye muri iki gihugu mu kwezi kwa 2 gushize. Ingano butwaye zishobora gutunga abantu miliyoni 1.5 mu gihe cy'ukwezi. Ubundi bwato bwikoreye toni 2700 nabwo buri inyuma. Kubirebana n'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba birimo Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, Sudani ya Ruguru, Sudani y'Epfo na Uganda, 90% by'ingano bikenera zikomoka muri Ukraine n'Uburusiya.
Makuru ya radijwi rya Amerika arabandanya. Muri Arabi Saudite, sentare yaciriye umupfasoni aranira agateka ka muntu umunyororo w'imyaka 45 kubera gushikiriza ivyiyumviro vyiwe ku rubuga rwa Twitter. Donido y'inkuru Thomas Kamirindi.
Uyu mutegarugori yitwa Nura Bint Sayed Al-Katani. Ibyo byatangajwe n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Democracy for the Arab World Now, Dawn mu magambo magufi, ufite icyicaro gikuru i Washington, washinzwe n'umunyamakuru nyakwigendera Jamal Khashoggi. Uyu muryango uvuga ko utazi neza imyaka y'amavuko ya Nura Bint Sayed Al-Katani, igihe yafungiwe, igihe yaburanishirijwe, n'umunsi yakatiweho, ndetse n'ibyo nyakuri yatangaje kuri Twitter, ariko ukeka ko yaba yarasomewe mu cyumweru gishize. Umuryango Don usobanura gusa ko urukiko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba rwahamije Nura Bint Sayed Al-Katani ibyaha byo guhungabanya umudendezo wa rubanda, guteza akaduruvayo mu mibanire y'abantu no gusebya ingoma akoresheje imbuga nkoranyambaga, ibyaha biteganijwe n'itegeko rihana iterabwoba n'irigenga ikoranabuhanga. Ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza dukesha iyi nkuru kivuga ko ibiro bya guverinoma ya Arabia Saudita bishinzwe itangazamakuru byanze kugira icyo bitangaza ku by'umutegarugori Nura Bint Sayed Al-Katani. Al-Katani ahawe igifungo cy'imyaka 45 nyuma y'urubanza rw'undi mutegarugori wo muri Arabia Saudita witwa Salma Al-Shebab w'imyaka 34 y'amavuko, umubyeyi w'abana babiri. Yakatiwe n'urukiko rumwe n'urwaburanishije Al-Katani igifungo cy'imyaka 35 kubera gushyira kuri Twitter ye iby'impirimbanyi n'abatavuga rumwe n'ingoma y'igihugu cye.
Barakoze bagenzi bacu badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri kombandanya kumviriza radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudusanze no kuri internet turi kuri wezitatu@ radio yacu voa@com, no kuri Twitter na Facebook radio yacu ni VOA, ni VOA radio yacu, nako amakuru y'akarere k'ibiyaga binini bya Afrika. Karere tuyahere mu Rwanda, ishyirahamwe rigwanya ruswa n'akarenganyo Transparency International Rwanda ryahamagariye leta ku bibazo by'amabuhero. Iryo shyirahamwe rivuga ko ibyaha byoroheje bitotegerezwa guhanishwa umunyororo gusa. Eric Bagira Ubusa niyo nkuru adufitiye.
Imibare ikubiye mu bushakashatsi bw'uyu muryango iragaragaza ko mu myaka itatu ishize, aho kugira ngo ubucucike bwo mu magereza yo mu Rwanda bugabanuke burushaho kwiyongera. Uwo muryango ugaragaza ko ibi bikomoka ku bagafasha umwanzuro wo gufunga no gufungura by'agateganyo, bagakomeza kubona ko igihano ari igifungo gusa. Nyamara mu mategeko mu Rwanda hari ubundi buryo 12 bwagakoreshejwe cyane ku byaha bisanzwe. Harimo gutanga ingwate, kumvikanisha abagiranye ikibazo, kwishyura ibyangijwe n'ibindi. Bwana Jean-Claude Rwibasira umwe mu bakoze ubushakashatsi avuga ko mu nzego z'ubugenzacyaha, ubushinjacyaha no mu bucamanza akomeza kugaragara batinya gufata imyanzuro ikwiye banga icyo rubanda bashobora kubatekerezaho nyuma yo kuyifata.
Ugasanga ibintu bigenda bishene, ubugenzacyaha agatinya kuba yafata icyemezo, aho gato dosiye n'ibyo kumushinjacyaha niba bizagira. Yagira kumushinjacyaha nawe akavuga ati ha atazavuga ko nari kwirunaka. Nubwo abona rwose muri izi ngamba yazikoresha akavuga. Yagera mu rukiko umucamanza nawe akayasinya dosiye. Abantu bose bagiye batinya bahererekanya. Kenda murekura gute. Reka nanjye mukubite iminsi 30 ubwo najya mu mizi. Ubwo tuzanaliza dosiye yo kwiteka.
Ku bantu basaga 270 bakoreho ubushakashatsi, benshi bemeje ko bidakwiye gufata abantu bakihutira kubarunda mu magereza, kandi hari ubundi buryo bagahanwemo bikanateza imbere igihugu aho kugihombya.
Icya mbere barebye uburyo igihe umuntu amara ategereje kuburana, wenda azakatirwa iminsi 15, kuvuga ngo amufunga by'agateganyo rwose si ngombwa. Ashobora gushyiraho gutekereza izindi ngamba, ariko ibi byaha bito ntihagire umuntu bifungirwa, yaba ari gufungwa by'agateganyo cyangwa guhabwa igihano cy'igifungo.
Madame Immaculée Ingabire ukuriye umuryango Transparency International Rwanda nawe avuga ko iki kibazo cyo gufata abantu bakihutira kubafunga byitwa ko bafunzwe by'agateganyo bikiri ikibazo gikomeye ku gihugu.
Byabaye nk'umuco umushinjacyaha gusapfa kugera imbere y'umucamanza ati ni iminsi 30 iyo gukora iperereza. Hakwiye kugira ikindi giteganywa. Gufunga si cyo gihano cyonyine, si nacyo kigomba kuba igisubizo, kuko ntabwo tugiye kureba twasanze gufunga bikerereza byinshi. Hari wowe ubwawe, hari umuryango wawe, ariko hari n'igihugu. Ariya mafaranga gutunga akakuvuza urwaye, akakugurira imyenda, yagakoze ikindi kizamura iterambere ry'igihugu.
Bwana Théophile Mbonera umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubutabera mu Rwanda avuga ko ubushakashatsi bwakozwe buratuma hongera kubaho ibiganiro ku nzego bireba bakarushaho kubahiriza iby'amategeko ateganya mu nyungu za rubanda.
Icyo tubona cy'ingenzi nuko amategeko yaba ari amategeko anogeye ababereyeho aribo abanyagihugu atorerwa. Icyo rero mu by'ukuri ni deba cyangwa impaka mu buryo butumvwa kimwe, ku buryo ngira ngo aho bigeze ubu bushakashatsi duhawe bushobora gutuma wenda impaka zongera gusubukurwa, wenda abantu bakabiganiraho neza koko bakareba niba uko birimo byumvikana mu bushakashatsi ariko kuko abanyarwanda babishaka cyane.
Imibare igaragara mu bushakashatsi iravuga ko abasaga 84,000 bafungiwe mu magereza yo mu Rwanda. Muri abo abasaga 61,000 nabo bafungiwe ibyaha bisanzwe. Barimo abagera ku 12,000 bafunzwe by'agateganyo mu magereza 12 yo mu Rwanda, hatabariwemo abafungiwe muri za sitasiyo za polisi bataraburana. Ni mu gihe mu mwaka w'2020 abari mu magereza banganaga n'66% bagize 136% magingo aya. Ubucucike mu magereza burabarurwa ku 74%. Kuri Bwana Andrew Kananga uyobora umuryango Legal Aid Forum ufasha rubanda kugera ku butabera avuga ko imibare igaragara mu magereza muri ibi bihe yaherukaga nyuma gato jenoside ikirangira, nawe agakomeza kugaragaza ko biteye inkeke ku muryango nyarwanda n'igihugu muri rusange.
Legal Aid Forum rero kaba ari ikintu kiduhangayikishije, kandi tubona yuko cyakishyira cy'abantu 111 gutinda bataraburanishwa ubwabyo kuba ari ukwica uburenganzira bw'umuntu. Icya kabiri nanone iyo ufungiye abantu mu magereza yarengeje kapasite yayo ni ukubangamira uburenganzira bw'abantu, kuko niyo bafunze kubera ko bakoze ibyaha hari uburenganzira bundi amategeko abaha. Akaba ari yo mpamvu rero twumva ko inzego zikwiriye guhura zikaganira.
Imibare iheruka gutangazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda igaragaza ko mu ngengo y'umari y'2019-2020 uru rwego rwahawe amafaranga asaga miliyari 18. Ku bakoze ubushakashatsi baravuga ko urubanza rwarigiye umucamanza bisa n'ibidapfa gushoboka ko rwaburanishwa mbere y'amezi 6. Ibyo barabishingira ku kuba imanza zajuriwe mu mwaka w'2020 muri uyu mwaka ariko zatangiye gushyirirwaho itariki y'iburanisha. Bugira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Abagore bava mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko bakora urudandazwa ndengambibe ruto ruto bahuriye mu nama I Kigali mu Rwanda kugira abahanahana ivyumviro ku kazi kabo ka misi yose ni inkuru twateguriwe na Désiré Hatungimana.
Abo bakenyezi bakora urudandazwa ku mbibe zitandukanye z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC bahura n'ibibazo vyinshi mu kazi kabo ka misi yose nk'uko bavyivugira bamenyesha ko hari abakubiturire abaturubikwa n'inzego z'umutekano n'abakozi bo ku mipaka benshi muri bo bagakora bahomba kandi bafise amikoro make. Ibyo bibazo muri Trademark East Africa bajejwe guteza imbere urudandazwa rw'abakoresha imitahe mito mito na minini bamenyesha ko babizi arico gituma inama nkizi zikunda gutunganywa. Patience Mutesi wo muri Trademark East Africa amenyesha ko bategerezwa kwama bigisha abo bakenyezi kugira bamenye ico amategeko bari kurira n'ikizira.
Ubucuruzi buciriritse tubona ko ikigero kirenga 70% ari abagore bakora mu bucuruzi buciriritse kandi baba bafite imbogamizi nyinshi cyane. Muri trainings nk'izi ngizi tuba dushaka kubakangurira kuko ugukangurira abantu ntabwo ari ikintu ukora rimwe ukabireka. Guhora tubibutsa niba hari abapolisi barimo kubabangamira ntabwo ari byo mugomba kubirega, niba hari domestic violence cyangwa violence ku borders mugomba kubirega kandi hari n'uburyo bwo kurega.
Kubera izo nyigisho bakunda kuronswa abakenyezi baremeza ko zimaze kubagirira kamaro. Wingabira Mida akorera ku mupaka wa Kobero uhanurubibe na Tanzania amenyesha ko yasanze gukorera mu muco biteza imbere kurusha kwa muca mu nzira za magendo.
Narigeze kuba nkora ibyo byo guforda ndabona ukuntu bihombya maze guhomba gose niho handuruka haza amashira hamwe hari shira hamwe afabe shira hamwe rifasha abakenyezi badandaza mu Burundi byarajeje twigisha ko udandaza udaciye mu muco utwifite twose tushobora guhera twanduruka turabivamo izo nyigisho zinjamo naye nemera kuzanda zisagurira abandi niburi buri ubu nimba twari 50% dukora ubwo rudandaza bidaciye mu mategeko ubu nta batanu woronka.
Eka na Musayija Mugabushaka umunyatanzania akorera ku mupaka wa Kabanga uhanurubiwe n'u Burundi aremeza ko inyigisho zibafasha byinshi.
Twarahura n'ingorane cyane tugahurana zambonera kure zikatwambura amafaranga cyabure zikakubwira ati gumiza ngaho uwo muzigo uzowudandaza nejo uduhaye ibyangombwa kwa ugasanga bijya bintu fise birimo biragenda kononekara kacusanga bihombeyemo. Ariko bureta ya Burundi na Tanzania barumvikanye bagiye kubigira neza kugira batorohereze tuze turadandaza mu Burundi na Tanzania.
Aba bakorogo rudandazwa ndengambibe muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko baremeza ko amatagisi y'umurengera basabwa ku mipaka atuma bakora bahomba kandi bakoresha imitahe mito mito. Kalisa John Bosco umuyobozi nshingwa bikogwa wa East African Business Council ijejwe ubuvugizi bwabo badandaza amenyesha ko hari bamwe batoza amatagisi ku mipaka batazi ico amategeko avuga. Amenyesha ko ibidandazwa bifise agaciro k'amafaranga atarengeje amadolari ya Amerika 2000 byategerezwa kurengana atakirinze gusabwa. Ati inama nkizi zituma hari abaronkera umuco.
Etide EBC yakoze twasanze ahenshi bitubahirizwa ugasanga abakozi ba douane nago babyumva nangwa se baragora abo bakora ubwo bucuruzi. Iyo mpamvu rero dufite inama kugira ngo twunganirane ibitekerezo turebere hamwe twakora iki kugira ngo dukangurire abadamu cyane cyane abakora ubwo bucuruzi bwo ku mipaka uburyo bakoresha iyo instrument kugira ngo be kubangamirwa bakomeze bakora ubucuruzi bwabo ari nanzitizi nyinshi bahuye nazo.
Mu bihugu indwi bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ari vyo Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, Sudani yo mu Maroko na Republika ya Demokrasia ya Kongo hasivye Kongo gusa. Kalisa John Bosco akaba yamenyesheje ko ataramenye impamvu icyo gihugu casivye kandi bikenewe byose byari byakozwe kugira citabire iyo nama. Désiré Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika arabandanya. Abanyagihugu bo mu karere ka Ruhango mu bumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda bavuga ko bafise ikibazo cy'ibicanwa gituma bamwe babona ivyo guteka bakabura inkwi. Asumta Kabuyi aduha ibindi kuri inkuru.
Abaturage bo mu karere ka Ruhango biganjemo abagore bagaragaza ko muri ibi bihe bahangayikishijwe n'ibura ry'ibicanwa. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko ubusanzwe bifashishwa inkwi mu gutegura amafunguro gusa bakemeza ko kuzibona muri ibi bihe bibahenze kurusha kubona ibyo guteka.
Kibazo kimwe ni ikintu kitugora cyane, nta mashyamba tujya tugira,
umuntu aratatara akabona n'utubagaraga cyane.
Ushobora kuba ufite ibyo uteka wandi ukabura n'inkwipe ukaba wajyana mu buduka na burara.
Ni ugushaka umutubagara ugacana, nta nkwi nta shyamba dufite. Iyo tutafite izo nkwi tucara n'udushangara, umuntu acudushangara agacana.
Tubishangara cyangwa ashaka nk'imbagara. Ucana nk'uko bahinze utwumbati ukajya gutoragura utwatsi mu gisambu kugira ngo bizashye, ugasanga abana baratinda kujya, nemba ari umwana ujya kwiga agatinda kujyayo.
Ni ikibazo abaturage bavuga ko kimaze igihe kubera ko benshi badafite ubutaka, ababufite nabo bakabukoresha bahinga, ntibasige umwanya ugenerwa amashyamba. Aba baturage basobanuriye Ijwi rya Amerika ko bahisemo gucana ibyatsi kuko inkwi zibahenda cyane.
Umwasi umwe ni 400.
Ushobora gutekesha nk'inkwenda nk'inkwi za magana z'igihumbi.
Urahingira ukaza ukayagabanyamo kabiri, ubundi ukaba igihe ubona byakuyobeye ugacana dukeya, ugacana ugateka n'utubyo tworoshye kugira ngo bikunde.
Ubu nta bishyimbo mugiteka?
Ubiteka ari uko wabonye uwo mwaka.
Wahingira igihumbi ikiro cy'ibishyimbo kigura 800. Warangiza wasagura 400 ukagenda ukagura mwako kase ka 400, wagira amahirwe akazi ugatekesha ubwo bishyimbo. Kenshi nakanabiteka n'ibinacyo.
Kugeza ubu bakoresha ibyatsi n'imbagara mu guteka, bemeza ko byatangiye kubagiraho ingaruka.
Bihuma amaso ugasanga amaso yajemo ibintu by'ibihu.
Amaso ararira.
Nk'uko ndwaye amaso ni uguhuhuka noneho. Imyotsi iraza bikajya gushya napfurekeje.
Twashatse kumenya ingaruka ziterwa no guhumeka imyotsi mu gihe urimo gutegura amafunguro, twegera muganga w'Ibyiringiro Rusisiro. Uyu muganga akora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, asobanura ko imyotsi ituruka mu bicanwa igira ingaruka ku buzima bwa muntu.
Hari abagira ikibazo cyo kuba yababara umutwe, hari n'abagira n'isereri. Iyo tugarutse no kuri uwo mwotsi, umuntu yahumetse ukinjira mu myanya y'ubuhumekero, uninjira no mu maraso. Ku myaka iri imbere hari n'izindi ndwara yanagira n'indwara z'umutima zaziramo kubera ibyo ingaruka z'ibicanwa umwotsi wabyo. Mu bushakashatsi bwakozwe bavuga ko hafi buri mwaka 600,800 bicwa n'ingaruka zo guhumeka umwuka uhumanye uturutse ku bicanwa.
Uyu muganga atanga inama zafasha abaturage kwirinda iki kibazo.
Niba ari mu rugo, ari mu nzu, bisaba ko haba amadirishya, haba ku muryango wabufunguye cyane ku manywa, bityo umwuka mwiza ukinjira mu nzu. Ahandi mu bindi bihugu ni nk'aho bagenda bashishikariza abantu kugabanya ibyo bicanwa bituruka haba ku nkwi, ku biti, kuko bifite uwo mwotsi utuma ufata umwanya wa oxygene mu mubiri, mu maraso, bikaba byatera umuntu ikibazo. Gazi yaba nziza nubwo wenda kuyigeraho ndetse no kuyibona bihenze.
Muganga Byiringiro atanga inama zo kugabanya ibicanwa bituruka ku nkwi bakabisimbuza gukoresha gazi. Gusa mu Rwanda ikibazo cya gazi gishoborwa na bake. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Leta yarashyizeho igiciro cya gazi, aho ikiro cyari ku mafaranga 1,600. Gusa benshi mu bacuruza usanga batubahiriza ibi biciro, kuko ahenshi bagurisha 500 ku kilo cyangwa 600. Ikigo cya Leta gishinzwe ibicanwa REG gitangaza ko imibare yo muri 2017 yerekana ko Abanyarwanda 83% bakoreshaga inkwi mu gihe bategura amafunguro. Abakoresha gazi bo baragera kuri 11% mu gihugu hose. Iki kigo kikaba cyari cyihaye intego ko mu myaka 7 kuva muri 2017 kugeza muri 2024 uyu mubare uzaba wagabanutse w'abacana inkwi ukagera kuri 42%. Leta ikomeje gukangurira abaturage gukoresha gazi, ariko nayo ntiyitabiriwe na benshi kubera igiciro cyayo kiri hejuru. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi tukivuga ku kibazo cy'inkwi. Abarundi barenga 90% nibo bakoresha inkwi mu guteka, bituma ibiti n'amashamba ateraho na mu gihugu. Ni mu gihe Leta y'u Burundi itera kamo Abarundi kwijukira gukoresha umwuka mu guteka ibyo bifungurwa mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Ni inkuru yaragijwe rya Amerika yifashijwe n'abakunzi bayo mu Burundi. Turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye, i Kigali mu Rwanda.
Naho Leta y'u Burundi itera kamo abirongoye kwijukira gukoresha umwuka mu gukinjika, ako kamo kakigwa na bake cyane. Bamwe muri abo basanzwe baba mu makaritsiye atandukanye y'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika akarusho rwo gukoresha gaze.
Icambere nuko aho ukorera hari isuku. Ibyo ushaka gukora urabikora mu mwanya muto kandi binyarutse cyane. Abo duhura nako twaza bashaka kubikoresha nuko usanga benshi bagira impuwe ngo nkamwe cokonone karacho turika mu nzu. Mugabo nabwira yuko urashobora kuyubakira aho ikorera ahantu hose kujya nimba urawutinya ko amakara yavagwa ku muntu niki. Nkajewe maze nk'imyaka ine ndabikoresha nta ngaruka mbi ndabona nta nisanganya ndahura nayo. Koresha gas birafise akunguko kurusha kuja gukoresha ya makara.
Ibyo biruko mu gihe harabandi bat ritabira ko kamukareta kumvu zitandukanye
nkubu umuntu arashobora kugenda kurujya gurisha makara akamuha makara ya 500 agateka gahisha mugabo gaze n'ushobora kuzogenda kugura ya 500 buryo usanga umunyagihugu afise no vuga nti afise amikoro make ugereranije n'uburyo ugukoresha gaze bisaba ego gukingira ibidukikije ni byiza cyane mugabo leta yubanze karaba nyambara ko gashahara koduzwa nyambara iyo gaze yogabanya ubiciro ariko muri ibyo hakabamwo kimwe
abahinga mu bidukikije bemeza ko abarundi baharu wa kuri 96% kwijana batarijukira gukoresha umwuka ibituma ibiti n'amashamba bigeramirwa Manirakiza Silvestre numwe muri abo bagenzi bibidukikije yubahura abarundi kugira batinyuke bakoreshe uwo mwuka
ico gituma rero abantu bateza kuvyumva badahimirizwa bakigishwa bakamenya gukoresha iyo gaz ibintu byuko nyine bayikoresha ibintu byose ubikoresheje nabi byamaze impanuka imodoka twayitwara rimwe essence esase isunzi ya gaze gusha mugabo hariho ingere teza kubiraba
inosaba ni kwanenzigo arongoye runani rw'amashirahamwe yishinze gukengera ibidukikije mundu leta y'u Burundi yari yahariye ibidukikije mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka yashikirije amakenga ku izina ry'urunani arongoye yabwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko hatagize igikorwa mu maguru masha amashamba n'ibiti bishobora kuzimangana
ayo mashamba nababwiye yuko igice ariko kingana n'amahegitari hafi 172 ayo nayo ugereranije kugataka ku Burundi buriko ni bice 7% hanyuma ugacyusanga mu byigwa byakozwe abarundi bakoresha 9% mu bijanye n'ibiti bacana bakoresha n'ibindi murumva ko tugeze ku rugero ducana canke dukoresha ibindi ibiki tutafise murumva ko mutandukanije mugakuramo murasanga hari ibiharuro 2% by'ibiki dukoresha tutigeze dutera
kubijanye n'iyinjizwa ry'umwuka mu gihugu kugira bikunde abarundi bawuronke kubwishi bongere bawumenyere buhoro buhoro hari biriko birakogwa umushikiranganje Ibrahim Wizeye ajejwe amasoko ntanga nguvu ariko ashikiriza ku munsi wa gatanu w'indwi heze iby'ubwo bushikiranganje bwaranguye mu mezi atandatu aheze yashikirije ko hari amashirahamwe yahawe isoko
guteza imbere iby'amagaze yo gutekesha amashirahamwe no vuga nka Bujumbura Gas Company n'indi shirahamwe twita Taifa Gas yaremerewe kurangura uwo murimo wo kujya kurangura amagaze hanze
ingingo ya 48 yo mu itegeko rigenga amafaranga leta y'u Burundi yari gukoresha mu mwaka w'2019 ushiriwe 2020 yari kurira abagwiza tunga kwinjiza umwuka mu gihugu badatanze amakori n'amatagisi ariko gushika amaginga ya abarundi na cane cane baba mu bisagara ntibarijukira ku bwinshi gukoresha uwo mwuka bita gaze mu gifaransa
Barakoze bagenzi bacu badushikirije amakuru n'ibiganiro kuri no saha tuko turaje ku musozo w'amakuru yacu reka ariko tubabwire ibice bikuru by'amakuru avugwa hijya no hino ku isi twabashikirije twabwiye ko muri Ukraine ibiro vya President Volodymyr Zelensky bitangaza ko ingwano ikomeye cyane iri kibera mu karere k'igisagara cha Kherson mu bumanuko bw'igihugu kamaze igihe mu maboko y'ingabo z'Abarusiya twabwiye kandi ko ibike abikekwa ko arabagwanyi b'umugwi wa Allied Democratic Forces ADF mu mfunyafunyo bisha abasivile batari munsi ya 40 mu bitero bakoze mu mihana itari mike muri Republika ya Demokrasi ya Kongo twabye kandi ko abikekwa ko arabagwanyi b'umugwi twabye kandi ko ubwato butwaye ingano ziturutse muri Ukraine kwashitse muri Djibouti zigenewe gutabara abantu bageramiwe n'inzara cane cane muri Ethiopia twabye kandi ko muri Arabie Saoudite sentare yaciriye umufasoni aranira gateka ka muntu umunyororo w'imyaka 45 kubera ugushikiriza ivyumviro vyiwe ku rubuga rwa Twitter aniho rero tuheraje makuru n'ibiganiro twabateguriye mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiye Nadia Taha yamfashije kwegeranya makuru n'ibiganiro tubashikirije mugire umugoro wa mwiza mwese mwakoze.